SBS Radio.
Mbega biragushikira ukiyumvira mu gihe utazoba ukiriho canke mu gihe utazoba ukibasha canke n'ubunyene biragushikira ukiyumvira ikizobaho haba ku mutungo ufise kugwaruka ufise kubana ufise canke icyo cyose kindi wifuza yuko kitazoteranya umuryango mu gihe utazoba uriho uriyumvira ingene bizogenda uriyumvira ingene matati yohera inyishu hamwe n'ibindi ni muri iki kiganiro nitwa Jean Paul Amede Nizigama in SBS mu Kirundi kaze
sbs.com.au
kaze ubugira kandi in SBS nkuko narinda yababwiye reka rero twinjire mu idonido ry'inkuru nabateguriye aho hisunzwe ivyigwa vyakozwe mu mwaka wa 2015 zerekana yuko abanye Australia bari mu zabukuru mbere bafise n'umutungo munini aribo bafise ivyete vyerekana uko ubwo butunzi buzokora canke buzogaburwa mu gihe bazoba batakiriho inyuma y'imyaka ibiri. Adam Steen umwigisha muri kaminuza Deakin University yakoze ivyigwa bikuru inyuma ivyo navyo vyerekana yuko ica kabiri cabakorewe ko ubwo bushakashatsi badafise ivyo vyete vyerekana igaburwa ry'ibisigi vyabo reka twumvirize muri make wisanga mu vyo benshi badashima kubamwo induru janye n'ivyo vyete hamwe n'impfu amazu hamwe n'ibindi nk'ivyo hariho igice kinini c'abantu kingana na 50% canke munsi yaco mwigisha Steen nyene yavuze yuko hariho ukudatahura kumwe canke ukwitiranya ibintu mu bantu benshi bituma abantu batisanzura kwandika urwo rwete reka dusubire dutege yombi ikimaze kwibonekeza nuko vyagaragaye yuko hariho igice kinini c'abantu bibaza yuko kugira ico cete bitari ngombwa hakaba hariho n'abandi biyumvira yuko bageze ico cete bazoca bapfa abandi nabo bakavuga bati nta mafaranga kuye dufise rero ivyo n'ibintu vyibonekeza cane atari mu moko amwe gusa y'amakomunote runaka ariko na bamwe mu bakoresha mbere ururimi rw'icyongereza mu gihe umuntu yitavye imana adasize ico cete bita will mu cyongereza vyitwa intestacy mbere muri ico gihe igaburwa ry'umutungo wiwe rikogwa hisunzwe amategeko y'iyo ntara canke igisagara abamwo umucamanza Dean Kalimnios yavuze yuko kugira ico cete kurinda imiryango amatati benayo reka dutege yompi abantu bibaza yuko icete nk'ico gitegurwa n'abantu bari kumfira gutyo ntuvyitwararike na umenya umunsi canke isaha ni vyiza igihe cose gutegekanya imbere y'ibihe ikindi kintu kitari co niki bavuga yuko mu gihe udafise ico cete leta ijitwara ubutunzi bwawe bwose ivyo si vyo na gato hariho amategeko ategekanya uko bigenda mu gihe nk'ico ariko mu gihe witavye imana udafise ugo rwete muri ico gihe biragorana gato wisunze ivy'amategeko ashikiriza kuvyerekeye utwara umutungo wawe hamwe n'amazu urutonde rw'ingene abantu batorana mu gihe atarwete rubigena uwasize ruvana n'icy'amategeko avuga mu ntara canke igisagara usanzwe ubamwo Kalimnios we avuga yuko ayo mategeko ashobora kudahera kuwo wipfuza yuko atwara umugabane kanaka mu gutunganya ivyo butunzi bwawe reka dusubire tumwumvirize umutungo w'amazu y'abantu ni bimwe mu bigorana abantu bafise ibidasanzwe bibafitiye inyungu mbere abantu barashobora kugiramo imigabane rero ubwo rwandiko rugufasha ingene uzogabangana ubwo butunzi hariho ubwo woshaka gushikiriza canke guha umwuzukuru canke samuragwa w'umuryango canke ikindi kintu ngira kamaro canke ico musangiye rero ugo rwete nigo nzira irashe yo kubikora mu gihe muri Australia hibonekeza abatari bake basigaye biyuzuriza canke bikoreye ugo rwete babifashijwemo n'ubuhinga ngurukana bumenyi abahinga bagira inama abavyikorera ngo bashobore guhanuza abahinga mu vy'amategeko urashobora kwandikirwa ugo rwete n'inzego za leta zibifisemo ubumenyi canke mu biro vya leta mu ntara canke igisagara urimwo abikorera utwabo barasaba amafaranga ariko ubwo buryo buravana kandi ngo urashobora gukoregwa ico gikorwa kubuntu mu gihe wujuje ibisabwa nk'uko abarengeje imyaka 60 ari kubuntu. Michael Spurgeon n'umuyobozi nshingwabikorwa mu gisata cya leta gifasha kwandika ivyo vyete cyo kimwe no guhanura abantu bagendana ubumuga mu vy'amafaranga mu ntara ya Victoria. Yamenyesheje yuko kugira urwo rwete ari ngirakamaro atari mu bijanye no kugabangana imitungo ariko kandi gufasha abana bakiri bato ngo umenye abazobasigarana. Reka dukurikirane. Mu gihe badafise ico cete, uhabwa ububasha bwo kwitwararika umwana bufatwa n'amategeko y'intara. Baraba mu miryango yose ushobora kumwakira akamwitwararika, canke bagashira uwo mwana mu bigo vy'irerero. Niyo mpamvu tugira inama abantu yuko bakwiye gushiramwo uwuzokwitwararika abana muri ugo rwete. Mu gihe bitabaye uko, barashobora kugufatira ingingo ihushanije n'ivyo wari kuba wokwishiriye muri ugo rwete nk'umuvyeyi. Bwana Michael yavuze yuko ari vy'ingirakamaro kubimukira muri Australia bafise abana bari munsi y'imyaka 18 badafise abandi banyamuryango ngaha muri kino gihugu. Reka dusubire kandi twumvirize.
So myself, for example, my children are born in two different countries, and when my wife and I said,
akarorero nkanje abana banje bavukiye mu bihugu bibiri bitandukanye, igihe jewe n'umufasha wanje twandika ugo rwete twarahisemo abazoturabira abana hano muri Australia kubera yuko abana bacu bakuriye ngaha. Twaribajije duti dupfuye giturumbuka vyogenda gute aho wosanga abana bagiye mu gihugu batigeze bamenya, ahubwo wosanga arivyo bibaye bibi gusumba. Rero twashatse kurondera incuti yacu ya hafi izokwitaho abana bacu mu gihe ivyo vyoshika. Mu gikorwa amazemwo imyaka myinshi ategura ivyete vyabifuza kugabana imitungo yabo imbere yuko bitaba Imana, Dean Kalimnios amaze guhura n'abakiriya bava mu bwoko butandukanye, aho usanga ibijanye n'ubwoko bibaye inzitizi mu bijanye no kugabangana uyu mutungo. Yavuze ati ico cete gikora nk'umushinge wo gukingira amatati yose yoseruka. Reka dusubire tumutege yompi. Muri rusangi byorosha ubuzima bikanatomoka kurusha kubera yuko abantu baba bazi ico nyakugendera abashaka. Mu miryango imwe imwe yabimukira ivyumviro vy'imitungo biratandukanye n'abimukira bavuye canke bafise amamuko yo mu Bwongereza. Umutungo w'umuryango ufatwa nk'ikintu cosangirwa na bose, ariko byumvikane neza yuko itegeko muri Australia rivuga yuko umutungo aba ari uw'umuntu bwite ufise uburenganzira bwo kuwukoresha ico bifuza. Mu miryango yindi ugasanga samuragwa niwe afise ijambo nyamukuru nk'uko abavyeyi bobigenza. Michael Spierge yagize ati guhagarika umutima mu muryango ntivyiharira umuryango runaka mu gihe ugo rwete atago. Ivyo yabishikirije yibuka ivyamubayeko aho yarari mu kazi kiwe.
Mu
gihe ibyifuzo bya nyakwigendera bitamenyekanye cyangwa ngo bisigurwe neza, muri icyo gihe habamo kuzazanirwa kandi aho niho hibonekeza indyane. Raba neza yuko ufise ibintu byose mu kibanza cyavyo, kandi byiza si ukumenya neza yuko ufise ibintu byose biri mu kibanza cyavyo, ahubwo kuvugana n'umuryango ngo ushobore kumenya ibizokurikira, gutyo tabaho gutungurwa. Murakoze mwese mwariko muradukurikirana. Rero nawe namba wifuza kwifashisha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira wandike ico cete, urakeneye kurishira abajejwe amategeko canke ababifisemwo ubumenyi bukwiye bakagufasha kubisuzuma neza. Nitwa Jean Paul Amedenizigama, ndabakengurukiye mwe mwese mwari kumwe natwe. Iyi ya SBS mu Kirundi. Urashobora kandi kudukurikirana no kuri Facebook wanditse SBS Kirundi, gutyo ukabona aya n'ayandi makuru. Nahutaha, bye bye.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nk'aya? Umviriza ubicishije kuri Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify canke ahariho hose uronkera amakuru yacu.